Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
Uyu munsi nje Washington kubwira Abanyamerika n'abandi bose bo ku isi yuko ninjiye no muri politike mu buryo officiel, mu buryo bugaragara.
Uyu ni Paul Rusesabagina washinze ikigo cyitwa Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation, giharanira ubwisanzure, demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Ni mukanya mu makuru. Amakuru atangirwa nayo hirya no hino, mwayateguriye kandi muragezwaho na Louise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, mwaramutse ndamwe mwese mukurikirana ibiganiro bica kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahere kuyavugwa mu Burundi. Ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International rimesha ko amasanamu ya satellite hamwe n'abantu bavyiboneye bamenyesha ko mu Burundi hoba hari binogo vyahambwemwo abantu benshi nyuma yaho inzego z'umutekano zitaniye mu mitwe n'abitwaje ibigwanisho i Bujumbura. Umuyobozi wa Amnesty International muri Afrika y'ubuseruko Mutoni Wanyeki yamenyesheje jo kuwa kane ko ayo masanamu ariko imenyamenya ko abategetsi b'u Burundi bagerageje guhisha ubwicanyi bwakozwe n'inzego z'umutekano kugira ukuri ntikumenyekane. Amnesty impenyesha ko igipolisi n'inzego z'umutekano zishe abantu ku itariki 11 z'ukwezi kwa 12 inyuma y'ibitero by'abitwaje ibigwanisho byakozwe ku makambi atatu ya gisirikare ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Amakuru avuga yuko abantu bashika 87 ari bo bishwe, ayandi makuru akavuga ko ico gitigiri coba kirenga. Muri abo bishwe harimwo nabo bari bitwaje ibigwanisho baje gutera. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni naryo nyene rimenyesha ko ririko rigira amatohoza. Leta y'u Burundi ntaco iravuga kuri ibi vyagirije biri muri raporo ya Amnesty International. Amakuru avuga ku Buganda ishyirahamwe rijeje gukingira abanyamakuru Committee to Protect Journalists CPJ mu funyafunyo rifise icicaro muri Leta z'Ubumwe za Amerika risaba abategetsi ba Uganda kureka iradiyo yigenga iheruka kugagwa n'ubutegetsi gusubira gushikiriza ibiganiro vyayo. CPJ imenyesha ko iradiyo yitwa Endinyito FM yahagaritswe gushikiriza ibiganiro mu ndwi irangiye inyuma yaho abategetsi ba Uganda bayakiye uburenganzira bwo gukora bakanatwara n'ibikoresho byayo. Umwe mu bakozi b'iyo radiyo yamenyeshe ko iyo radiyo yahagaritswe haciye umunsi itangaje ikiganiro yagiranye na Amama Mbabazi atavuga rumwe na Perezida Museveni. Amama Mbabazi ari mu bakandida bazohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije. Igihugu cya Uganda kizotunganya amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kabiri kuza itariki ya 18. Amakuru avuga kuri Libya, Perezida Barack Obama wa Leta z'Ubumwe za Amerika yasavye abahanuzi biwe mu by'umutekano wo mu gihugu kuburizamwo utwigoro tw'umuhari wa Eta Islamike ugomba gushinga imizi muri Libya. Perezida Obama yamenyesheje ko Leta ya Amerika izobandanya kurwanya umuhari wa Eta Islamike mu gihugu cyose uzoburimwo mu gihe bizoba bikenewe. Ayo makenga yuko Eta Islamike igomba gushinga imizi muri Libya, Perezida Barack Obama ayasangiye na sekretere ajejwe kwivuna abansi muri Amerika Ash Carter. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru, sekretere Carter yamenyesheje jo ku munsi wa kane ko abagwanyi ba Eta Islamike batanguye gutegura ibibanza byo gutangiramwo imyimenyerezo ya gisirikare, gutororokanya abagwanyi no kurondera amafaranga babicishije mu gutoza amatagisi. Sekretere Carter amenyesha ko Eta Islamike udakwiye guhabwa akaryo na gatoya ko gukoresha umukenyuro wakoresheje muri Iraq na Siriya mu kwigarurira uturere twinshi. Perezida Obama ati Leta ya Amerika izobandanya kurwanya Eta Islamike cyane cyane mu bice haboneka intwaro zigoyagoya nko muri Siriya aho Eta Islamike iri kirondera ubwihisho. Muri Sierra Leone naho ibitero vy'abihevyi biheruka kubera mu mahoteli yo muri Burkina Faso no muri Mali vyateye umutima uhagaze igihugu cya ibihugu byo mu karere ka Afrika y'uburaruko. igihugu cha Sierra Leone carafashe ingingo z'umutekano zikomeye ku mahoteli ahurumbirwamwo n'abanyamahanga ku bibuga by'indege no kumbibe hamwe no mu mazi. Umuvugizi w'ikigo c'igihugu kijejwe gucungera umutekano muri Sierra Leone, Francis Langumba Kelly, amenyesha ko ata makuru bafise y'igitero c'iterabwoba kiriko kirategurwa, ariko amenyesha ko igihugu gikwiye kwama kigavye. Ati subwa mbere Sierra Leone gifata ingingo nk'izi z'umutekano bivanye n'ibitero bigabwa ku bindi bihugu. Mu mwaka wa 2013 igihe umuhari wa Etat Islamique wa Al-Shabab murambabarira wo muri Somalia watera kuri More muri Kenya, Sierra Leone carafashe ingingo nk'izi z'umutekano. Muri Turukiya naho abasirikare ba Turukiya bacungera inkengera z'ibiyaga bamyesha ko barokoye impunzi 52 zamuka muri Afghanistan no muri Iraq zari mu mazi ya Turukiya.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Paul Rusesabagina washinze ikigo cyitwa Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation giharanira ubwisanzure, demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, yaraye atangaje bwa mbere ku mugaragaro ko yinjiye muri politiki mu rwego rw'umutwe wa politiki witwa Ishyaka Riharanira Demokarasi mu Rwanda PDR Ihumure, kandi ko azabikomatanya n'ibindi bikorwa asanzwe afite. Yabitangarije ejo hano i Washington DC mu muhango wo kuzirikana amavuna amavuko ya demokarasi mu Rwanda. Uwo muhango urangiye, Paul Rusesabagina yagiranye ikiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema amusobanurira uko agiye gukora politiki. Yatangiye avuga impamvu yabitangarije i Washington DC.
I Washington DC nahagenze kenshi kuva mu myaka myinshi ishize, kuva muri za 2000 nibwo natangiye kugenda cyane muri Washington DC, nubwo nisanzwe mpagenda, ariko uyu munsi ndahaje kubera impamvu zikomeye kandi z'ingenzi. Uyu munsi abanyamerika bari basanzwe banzi nk'umuntu witwa humanitaire, nk'umuntu uharanira gusa uburenganzira bwa muntu, ariko uyu munsi nje i Washington kubwira abanyamerika n'abandi bose bo ku isi yuko ninjiye no muri politike mu buryo officiel, mu buryo bugaragara.
Kwinjira muri politike icyo ushaka kuvuga ni iki?
Icyo nshaka kuvuga ni uko uyu munsi natorewe kuba umuyobozi w'ishyaka rya politike nyarwanda ryitwa Party for Democracy in Rwanda, cyangwa Parti pour la Democracy, cyangwa Ishyaka Riharanira Demokarasi mu Kinyarwanda. Iryo shyaka rero icyo riharanira kimwe n'andi mashyaka yose ajya muri politike ni uko umunsi umwe ryazayobora. Natwe rero icyo twifuza ni uko umunsi umwe bitari kera perezida w'ishyaka ryacu cyangwa undi muyoboke w'ishyaka ryacu uzi ishyaka rizaba ryatoranyije nawe yagenda kiyamamariza kuyobora u Rwanda.
Mu bitangaje hasigaye umwaka umwe gusa kugira ngo mu Rwanda habe amatora y'umukuru w'igihugu, mushatse kuvuga ko muri ayo matora ishyaka ryanyu rizahagararirwa.
Ubundi dufite kugeza ku mezi atatu amashyaka yose ashaka kwiyandikisha kugira ngo azajye mu matora bayaha ukurikije itegeko nshinga ry'u Rwanda amezi atatu yo kwiyandikisha rikaba riri mu gihugu. Natwe rero ubu ngubu turimo turareba uko ibintu birimo bigenda i Rwanda, ariko dukurikije uko ubutegetsi bw'u Rwanda bwifashe uyu munsi, ahantu umuntu umaze imyaka 21 ari ku butegetsi inarenze, ukabona yongeye guhinduza itegeko nshinga kuko itegeko nshinga rimeze nk'ikote umuntu yidodeshereje akurikije we uko angana. Yaridodesheje muri 2003 abuyuye imyaka 7 iba 14 izaba 14 mu kwezi kwa 8 kwa 2017. Uwo muntu rero n'ubu ngubu bakaba bagiye kumwongera iyindi myaka 17, ni ukuvuga nk'uko itegeko rishya bakoze ry'172 mu itegeko nshinga nyarwanda riteganya yuko perezida uriho uyu munsi aramutse yongeye kwiyamamaza bamuha indi myaka 7 yitwa noneho iyinzi bacyuho irazibikiye cyuho nuko bivuga umuntu kandi akabashobora no kuzongera kiyamamaza izindi mande 2 urumva ko ibyo bintu bizaba bitakiri demokarasi byamaze kurenga demokarasi bizya kure cyane y'ahantu yitwa demokarasi bijya noneho mu buyobozi bw'igitugu.
Uvuze ko utangaje kumugaragara ko winjiye muri politike. Yurebye umwuka wa politike mu gihugu n'abandi bakubanjirije muri politike, ubona bishoboka ko utavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu Rwanda yakora politike mu gihugu?
Nta kujya tayikora. Kuko abanyarwanda bavuze neza, bavuze imigani ibiri iteka ryose ikunda kunyibutsa. Kunyutsa ibyabaye kugira ngo dutekereze n'ibiriho bibuye munsi ndetse n'ibizabikurikira. Umunyarwanda yaravuze ati nta mvura idahita nta nijoro ridake. Ibiriho rero mu Rwanda ni ibintu byabayeho biriho, ariko byanze bikunze bizageraho birangirira.
Abavuga ngo ibi mutangaje uyu munsi ni nk'ibindi byagiye bitangazwa n'abanyapolitiki baba hanze y'igihugu.
Abavuga rero nababwira yuko uyu munsi twebwe turashaka yuko ibiri mu Rwanda bihinduka, u Rwanda rukaba rw'abanyarwanda bose, tukabonaho tukabona tukunga abanyarwanda, PDL ikabona ikuba ku Rwanda rwa twese tungana tureshya. Nibwo buryo bwonyine abanyarwanda bazagera ku cyo bashaka, kandi noneho tutabikoresheje imbunda ahubwo twikoresheje ibiganiro.
Uyu rero yari Paul Rusesabagina mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema, amubwira uko agiye gukora ibya politiki akabifatanya n'ibindi bikorwa yari asanzwe afite byo guharanira uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure. Noneho mu Burundi, kuva ku itariki ya 18 kugera kuri 22 z'uku kwezi, umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'Abarundi CNDI mu magambo ahinnye y'Igifaransa umaze kuzenguruka mu ntara 5: Gitega, Kirundo, Rutana, Kayanza na Bujumbura, bakunze kwita Bujumbura rural. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa 4 i Bujumbura, umukuru w'umugwi CNDI Musenyeri Nzoyisaba Justin yavuze ko kimwe mu by'abanyagihugu basaba cyane harimo guhindura itegeko nshinga. Eloge Wilika Neza araduhiye inkuru.
Intara zimaze gutunganywa mu ivyo biganiro gushika muri 5, izo nazo ni Gitega, Kirundo, Rutana, Kayanza na Bujumbura, benshi bakunze kwita Bujumbura rurale. Izo biganiro byatunganijwe hagati y'amagenekerezo ya 18 na 22 uku kwezi kwa mbere. Imigwi yari yatumiwe iratandukanye: abanyepolitike, abaserukira amadini n'amashengero, amashirahamwe yigenga, abaserukira abajejwe intwaro, imigwi y'abantu bakumiriwe nk'abanyamwema, abagendana ubumuga, abatwa, amahuriro y'urwaruka n'abakenyezi, abasirikare n'abapolisi, abahoze ku rugamba, hamwe n'abakukuruke bo mu bisata bitandukanye. Iyo migwi yose yabazwa kwishura ku kibazo kimwe rudende, umuti wotorwa kugira ngo demokarasi irame mu Burundi. Musenyeri Justin Zoyisaba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'Abarundi CNDI amenyesha ko icyatumye habaze ico kibazo ari uko kuva mwaka w'1931 iyo habaye amatora mu Burundi hama haca haduka ingorane. Mbega none inyishu baronse n'izihe?
Umuti basohoye mu ncamake zose nitwo bidondagura, ariko baravuze ko akwiye gusubirwamwo ibwirizwa shingiro guhana abagiye barakora ivyaha kuva mu myaka 1961. Baranse babasirikare maprobu, baravuze kandi ivyo kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu no kwiheza kugira umwihezo w'amasezerano y'Arusha, gutegura ibikorwa by'ugwaruka kugira ngo baronderere akazi ugwaruka, hanyuma rero no kwiyamiriza intwaro z'umukazo, intwaro z'umusumiranyo zimwe twita coup d'etat mu Gifaransa.
Mu byashikirijwe hari cyashimikiweko kurusha ibindi nk'uko byemezwa na Musenyeri Nzoyisaba.
Abarundi uko biboneka benshi basaba bati subira, nimusubiremwo muhinyanyure ibwirizwa shingiro, cyane cyane ariryo ryavuye ko izingorane bamwe bitwaza ngo manda ya 3 ni kubera ko ryari ryanditswe nabi, bamwe barisoma gutya abandi bakarisoma gutya. Rero bakwiye kuryandika neza ku buryo bose buvyumva, kumwe bitarinze kugorana, bitarinze gusoba kuzana umuntu arinda gusobanura.
Aya masezerano y'Arusha nibwirizwa nshingiro abatavuga rumwe na leta bemeza ko vyahonyanzwe aho president Nkurunziza yitoza ku nshuro ya 3. abenshi muri bo barahunze igihugu bagasaba ko bibiganiro bibahuza na leta y'u Burundi mu ntumbero yo gutorera umuti indyande ziri mu gihugu kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze naho mu gihugu jejwe ibiganiro hagati y'abarundi urondera umuti biciye mu biganiro kandi atamurundi numwe akomiriwe nkuko akaranga mutima kawo kavuga abahunze igihugu ntibari mu bihutirwa muri imitsi ya vuba
barya kia kibazo cyabo se twebwe tuzocishura directement kwizokwishurwa n'umuhuza bituye umuhuza twebwe nibaheza bazoza ngaha muri komisiyo
gushika ubu amakungu yabona umuti mu biganiriro bibereye hanze y'igihugu intumwa za ONU ziherutse mu Burundi zabisubiririyemo president Nkurunziza Samantha Power aserukira America muri ONU
we think this situation can be brought under control but for that to happen
bibaza ko ibintu bishobora gusubira mu buryo byoroshye ariko kugira bikunde hategerezwa kuba ibiganiro bidakumira kandi mu maguru masha kandi uko ndabibona ibiganiro biyobowe n'ubuganda nta mwimbo mwiza twavyitegamo na gato ubutumwa bw'intumwa zaone kuri president Nkurunziza bwari butomoye twamusavye gushiraho umugwi udahobahoba uwaja mu biganiro bihurikiyemwo abari mu gihugu n'abari hanze yaco bagihunze ariko ingwane leta ifise nkuko vyagenze igihe hasinywa amasezerano ya Arusha izotegerezwa kuganira n'abantu yanka
umugwi w'igihugu jerwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi SNDEY ugizwe n'abantu 15 abakenyezi ni 5 abagabo 10 muri bo hakaba harimo abahutu 9 abatutsi 5 n'umutwakazi umwe uko ameza 3 aheze bitekanijwe kuwo murwi uzoshikiriza icegeranyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu Rwanda. Urubanza rwa General Frank Rusagara wavuye ku rugerero na Colonel Tom Byabagamba wahoze ategeka umutwe w'abasirikare barinda President wa Republika rwarakomeje ejo mu rukiko rukuru rwa gisirikare I Kigali. Eric Bagirubusa yarahari nkuko asanzwe ararukurikirana.
Urukiko rukuru rwa gisirikare rwanzuye ku iperereza rwakoze rwasanze video ishinja Colonel Tom Byabagamba gusuzugura ibendera ry'igihugu yafashwe mu kwezi kwa gatatu 2013 rwatesheje agaciro inzitizi zazamuwe n'uruhande rwiregura ko rutagomba gukurikiranwa kuri iki cyaha rutegeka ko urubanza rukomeza uko bisanzwe Colonel Tom Byabagamba suzugurira ikibendera ry'igihugu nibwo bwa mbere numvise umuntu aregwa gusuzugura igihugu cyi aha yafashe ibendera riri ku mpuzo nkano ya gisirikare yambaye aryereka umucamanza ati Ngiye kumara imyaka 28 inkorera ikiri bendera rihagarariye. Guhindukira ugafata imyaka 28 ukavuga ko nsuzugura igihugu navuze ko nzapfira. I think you have a serious problem. Sinavukiye muri iki gihugu. Sinari nkizi. Naje nshakisha kwa kundi umuntu ashakisha icye cyatakaye. Izo ngufu nashyizemo nshakisha Yudea terimo ngo ndagisuzugura. Ayo sa magambo y'umunyamakuru. Ahubwo n'umurongo wa Colonel Tom Byabagamba ahagazeho ku cyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu akurikiranyweho n'ubushinjacyaha yiregura mu ijwi ryo hejuru ryuje uburakari agacishamo agatuzu kugira ngo yarangije kuvuga icyumba cyose gicecetse kimuhanze amaso giteze amatwi iki cyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu ubushinjacyaha bugishingira ku kavideo gato buvuga ko kafatuye muri Sudani y'Epfo naka video Colonel Tom Byabagamba garagaramo nabandi basirikare bake batateye amasaha ruti imbere y'amabendera y'u Rwanda n'iryo umuryango wabibumbye mu muhango wo gutaha ikigo cy'ingabo zirwanira mu kirere Rwanda Aviation Unity bashingiye ku itegeko rigenga ibimenyetso mu rukiko iyi video nto Colonel Tom nabunganizi bayifashe nka tract cyangwa se igicurano baravuga ko iyi video yagombye kuba ari umwimerere hagaragara uwayikoze aho yayikoreye n'igihe yayikoreye uregwa yabajije umucamanza tumuntu yatoragura ikintu mu muhanda mukagiha gaciro Umucamanza yabajijuregwa niba yemera cyangwa hakana ko atateye isaruti muri iyo video. Nawe yamusubije mu ntero ribaza ati "Nyakubaho umucamanza turinze tugira aho utaramenya ko ibi byaha ntabyemera." Ati "Sinkemera n'abakigize icyaha barakizi ko atari icyaha cyakozwe." Ubushinde cyaha buvuga ko uruhande rwiregura rutagaragaza amategeko rushingiraho rusaba ko video yaba umwimerere. Bwabwiye umucamanza ko ubusabe bwa Colonel Tom Byabagamba n'abamwunganira ari uburyo bwo guhakana icyaha. Buvuga ko guhakana icyaha bigomba gushimangirwa n'ibimenyetso bikivuguruza. Colonel Tom Byabagamba yakomeje gushimangira ko iyo video ari tract cyangwa se igicurano. Mu rukiko yasabye umucamanza kumuha iminota 10 gusa. Akinjira muri mashini akoresheje iyo video yita tract, agafata ifoto y'umwe mu bacamanza akayishyira muri iyo video. Ubundi uwo mucamanza agasigara yibaza igihe yaba yaragereye Juba. N'umwanya umucamanza atamuhaye. Ku bibazo bimwe by'umucamanza uregwa yamubwiye ati "Mbasaba ikintu kimwe turaburana n'ubushinjacyaha mureke kububariza no kubusubiriza." Colonel Tom Byabagamba yahakanye iyi video aregwa ashingiye ku bigaragara mu nyandiko mvugo y'ikirego cy'ubushinjacyaha havugamo ko yari wenyine atateye isaruti imbere y'abendera ry'u Rwanda n'irya ONU mu gihe hagaragaramo n'abandi basirikare. Ubushinjacyaha bwavuze ko abasirikare bakuru aribo babemere gutera amasaruti imbere y'ibendera. Mu magambo ya Colonel Tom Byabagamba yabwiye urukiko ati RDF nzi iyo mbona iyo nifuza kuzasiga siyo ndi kubona hano muri iki kirego. Asaba ubushinjacyaha ko bwagaragaza itegeko rivuga ko abasirikare bakuru aribo bonyine batera isaruti ibendera ry'igihugu. Yavuze kandi ko muri video aregwa ubushinjacyaha buvuga ko haririmbwagamo indirimbo y'igihugu. Kuri Colonel Tom Byabagamba iyo ndirimbo ntiyumvikana bwagombye kuyigaragaza. Iyi ni video ubushinjacyaha buvuga ko ikomoka ku yindi ifitwe na UNAMID. Buvuga ko bwashyikirijwe agace ka video gusa. Bwagize buti nta nyungu twabona mu guhindura aka ka video. Colonel Tom Byabagamba yasabye urukiko kwakira ikimenyetso cy'ubushinjacyaha ariko rukazagifata nk'ikimenyetso kitihagije. Abamwunganira bo basanga mu bubasha bw'urukiko rwasaba bafashe iyi video y'umwimerere ikazagaragaza icyo bafata nk'ukuri. Umucamanza Major Charles Madudu yababwiye ko ibyifuzo byabasanga bitashoboka. Colonel Tom Byabagamba mu magambo ye yamusubije ati nituri hano twifuza turasaba iby'amategeko atwemerera. Colonel Tom Byabagamba yavuze ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha nta ngufu bifite, yaciye umugani w'ikinyarwanda mu rukiko akaburiye mwisiza nikabonekera mwisakara. Ati ubushinjacyaha bwabuze ikimenyetso gihamya kidushinja, murumva ariko twakibona. Ati murabona aho tugeze araho kwishinja. Umucamanza amubwiye ko agize amahirwe yiregura yabona ibimenyetso yita ko bidafite ingufu bimushinjura. Umucamanza kandi yabajije uregwa niba hari ibindi bimenyetso ubushinjacyaha butabashije kugeraho yabazi. Yasubije ko abizi bihari ariko ko atazi aho biri. Yabajije urukiko ati mwebwe mushyize mu gaciro iriya ni video y'umuhango mu muryango w'abibumbye, yaba si y'umuhango wo kwita izina basi? Urukiko rwamuhakaniye ko rutamubwira icyo rubitekerezaho. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika nanone mu Burundi. Nyuma y'amakomine ya Itaba na Makebuko, imvura nyinshi cyane ivanze n'urubura yageze no mu makomine ya Mutaho na Bugendana mu ntara ya Gitega, naho yangiza ibintu byinshi. Fidel d'Antoine Nsabimana aratubwira uko bimeze.
Nuko bimenyeshwa na George Shimirimana umushingamateka serukira abatoye mu ntara ya Gitega, abanyagihugu bahuye n'imvura iri mu muyaga mwinshi uherekejwe n'urubura yatumye imiryango myinshi ibabantu nikora. Aba bashingamateka bamenyesha ko baticaye bariko bariruka hirya no hino badodora kugira ngo ababishoboye bagire icyo bafasha. Aba bashingamateka bagendeye muri komine Mutaho ahari imiryango irara hanze kubera inzu zasidutse izindi kagurwa n'umuyaga.
Icyo turiko turakora ubwa mbere no kubagarukirako kandi tukabanza tukabona ibyabaye tukabiharura tukamenya icyo tuza gukurikirana icyari cyo twakiboneye twahishije. Icyo tugiye gukora rero no kubadodorera hirya no hino natwe tukiyungunganya ari cyo dushoboye kuronka tukaba turabagarukirako kugira ngo ntibagume baba mu gahinga nk'uko twabibonye ngahe Mutaho imiryango itari mike iba mu tiringa.
Uwo mushingamateka avuga ko gufashanya mu bihe by'ibyago ari ibintu bisanzwe biri mu muco w'abanyagitega.
Abenegihugu bo ngaha mu ntara ya Gitega ibyo byo gufashanya no gutabarana barabimenye. Iyo hagize ugize ingorane abafundi baraja hamwe bagakora igikorwa cyabo atacu barize gusaba. Abacarpanti abazi gusakara nabo bagaca bamuramira bakabikora. Iki rero cyo gufashanya no gutabarana no gukorera hamwe mu ntara ya Gitega barakimenyereye kandi n'umugenzo.
Kuko gufatana mu nda tukaba twaravyiboneye muri komini Taba aho abafundi bubaka bariko baramanika inzu z'abanyagihugu bashoboye kwegeranya amabati yo yagurukiye. Abo bafundi bariko babikora ku buntu. Abandi bumvise akamo ko kugarukira kubahuye n'amakuba avuye ku ruvura rwinshi n'ishyirahamwe ritabara imbabare kuri wa Rouge aho ryavuye ryuguruza konti ku buryo bwa EcoCash. Ubwo buryo akaba ari uburyo bunyaruka bwo kurungika canke kwakira amafaranga biciye kuri telefone ngendanwa. Ku bijanye n'uburimyi, Mayange Hermene Girute arongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega avuga ko igikorwa gikwiye kwihutirwa ari ugukingira isi ndimwa mu gutera ibiti no mu guca imikobeko ku buryo bogwanya burundu ibihe nk'ivyo vy'umwuzure w'amazi.
Gukingira isi ndimwa kugira ngo turabe yuko uhangana n'ico kiza no mu gihe kizokurikira naco no guco kijyanye no guca imikobe.
Naho kubijanye n'abarimyi bari bakiriko baratera imbuto abasaba gutera ahantu biboneka ko atamwuzuru zo hatera kuko nkuko abimenyesha abahinga mu vy'ikirere bavuga ko imvura izoguma ari nyinshi gushika mu kwezi kwa gatanu.
Abahinga baratubwira yuko iki kiza gishobora kuzoshika mu kwezi kwa kane gushira kwa gatanu, bisigura yuko ahantu hasanzwe hari umwuzurira bisigura ko gishobora kuzobandanya gushika mu kwezi kwa kane. Abo bandanya bateragira bazana abanye babona yuko adashobora gushika umwuzurira cyane, ko hari abo usanga hari imyonga umwuzurira utashobora gushikamo. Abo bashobora kubandanya batera mu kugahera no mu ntango z'ukwa kabiri bagashobora kubandanya batera.
Tubibutse ko mu ntango zinondwi imvura yari yaguye ari nyinshi mu makomine yitaba na Makebuko, ahagurutse inzu zishika 146 izindi zirabomoka. Muri izo zabomotse harimo amasengero n'amashuri yisumbuye na mato mato, naho urugomero rwubatse kuruzi ruvyironza rukaba rwatanga umuyaga nkunga n'amamega 2.5 nago nyene rukaba rwaratwawe n'umwuzure. Bikaba bivugwa ko bizogira ingaruka mbi mu guhanahana amatara bimwe bita deletage mu rurimi rw'Igifaransa. Fidel d'Antoine Sabimana, Igitega, kubw'Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato turasoza iki gice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi. None mureka Royizi Bigirimana agaruke kutubwira amakuru make avugwa muri iki gitondo.
Mu makuru twabashikirije havuga ku Burundi ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ya Amnesty International imesha ko amasanamu ya satellite n'abantu bavyiboneye bamenyesha ko mu Burundi hoba hari ibinogo vyahambwemwo abantu benshi nyuma yaho inzego z'umutekano zitanye mu mitwe n'abitwaje ibigwanisho i Bujumbura mu Burundi. Muri Uganda naho ishyirahamwe rijejwe gukingira abanyamakuru Committee to Protect Journalists CPJ mu funyafunya mu Gifaransa mu Cyongereza rifise icicaro muri Leta z'Ubumwe za Amerika risaba abategetsi ba Uganda kureka iradiyo yigenga iheruka kugarwa gusubira gushikiriza ibiganiro vyayo. Iyo radiyo yitwa Endi Nyito FM ihagaritswe gushikiriza ibiganiro mu ndwi irangiye inyuma y'aho abategetsi ba Uganda bayakiye uburenganzira bwo gukora bakanatwara ibikoresho vyayo. Muri Libya naho Perezida Barack Obama wa Libya wa Leta z'Ubumwe za Amerika murambabarira yasavye abahanuzi biwe mu by'umutekano wo mu gihugu kuburizamwo utwigoro tw'umuhari wa Leta Islamike ugomba gushinga imizi mu gihugu ca Libya. Perezida Obama yamenyesheje ko Leta ya Amerika izobandanya kugwanya umuhari wa Leta Islamike mu gihugu cose uzoba urimwo mu gihe bizoba bikenewe. Yavugwa muri Sierra Leone ibitero vy'abihevyi biheruka kubera ku mahoteli yo muri Burkina Faso no muri Mali vyateye umutima uhagaze ibihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero. Igihugu cya Sierra Leone cyarafashe ingingo z'umutekano zikomeye ku mahoteli ahorumbigwamo n'abanyamahanga, ku bibuga by'indege no ku mbibe hamwe no mu mazi. Umuvugizi w'ikigo cy'igihugu kijeje gucungera umutekano muri Sierra Leone, Francis Langumba Kelly, amenyesha ko ata makuru bafise igitero cy'iterabwoba kiriko kirategurwa, ariko amenyesha ko igihugu gikwiye kwama kiri magabo. Muri Turukiya naho abasirikare ba Turukiya bacungera inkengera z'ibiyaga bamenyesha ko barokoye impunzi 52 zamuka muri Afghanistan no muri Iraq. Izo mpunzi zarokowe ku nkengera z'ikiyaga ku ruhande rw'igisagara cha Ayvakichi kiri ku izinga rya Lesbos mu Bugiriki.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibigano byacu birakomeza, ariko jyewe mbaye mbasezeyeho. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.